Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kuva kwigenekerezo gindwi ntwarante abakozi bose bakora mu biro by'umukuru w'igihugu icegera ciwe be no mu biro by'umushikiranganje wa mbere bategerezwa kugira igisabisho c'iminota 30 kuva isaha imwe n'igice gushika isaha zibiri z'igitondo. Ivyo vyasohotse mu itangazo ryasinywe n'umuyobozi mwishikira mu kwigenekerezo rya gatandatu ntwarante uno mwaka. Iyo ngingo ikaba ishobora no gutandukira ubuzi bwose bwa leta nk'uko vyasabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mu gihe ibwirizwa shingikiro ritegekanya ku Burundi atadini na rimwe bugenderako, bamwe n'abandi baribaza nimba iyo ngendo itazohonyanga ibwirizwa shingiro. Ibi nivyo tugira tuganire ko muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 11 ntwarane umwaka wa 2023. Zawadi Grace ni jongera ndakibashikirize. Igisabisho gitegerezwa gutangurira ubuzi bwose bwa leta mu gihugu cyose. Evariste Ndayishimiye yabishikirije imbere y'indongozi zari zatumiwe mu masengesho yatunganijwe n'inama nshingamateka na nenguzamateka hari ku igenegerezo rya mbere kuno kwezi turimwo.
Twigire inama aho dukorera dutangure gukora tugeze igisabisho. Ndumvise uwuvyakirije yose hariho abandi bacavuga ngo ngo ko nkunda gucererwa ntiboca bambona. Abarundi barazi guhinyanya urutuntu akashobora kwambika ikoti ryiza ikintu kibi akakigira ciza nkubo akaguhendahenda urabona ibi bintu byo gusenga mu gitondo tudasangiye madini akavyambika neza kugira ubihebe kumbe ni shetani iri kuramukoresha. None gutangura kugisabisho mugavuga muti samuya n'indusu turi ha iminota 30 yigisabisho duce tuja ku kazi twaba duhombye iki tuvugishije ko iminota 30 ni myiza cyane kuko mwese mugenda n'umutima ugororotse.
Guhatira umunyagihugu kukwemera Imana biteye kubiri n'ibwirizwa nshingiro n'ayandi mabwirizwa y'igihugu bivugwa na Leonardo Nyangoma yahoze ari umushinga amateka. Abona ko Barundi bafite uburenganzira bonyene bwo kumenya icyo bemera n'icyo batemera.
Muri abo bakozi ba leta bakozi bari mu Burundi bari mu madini atandukanye abandi nabo nta dini begamiye nta dini bafise hari n'abantu ashobora kuba batemera na kimwe. Rero kuba umukuru w'igihugu yaravuze ibyo nta gitangaje cyane kuko ibyo byagiye biribonekeza ku ntwaro y'umugambwe wiwe uri ku butegetsi. Kuko na jewe nahora ndabibona ndumushinga amateka ugasanga nko ku munsi mukuru kanaka munsi mukuru tuvuge wahari wabakozi itariki imwe y'ukwezi kwa Rusama barahagurukije abakuru barahagurukije abanyagihugu bose ngo ndibaze basenge. Ariko ivyo ukaraba uti none abanyagihugu benshi bari mu madini atandukanye none aya madini ashika ibihumbi n'ibihumbi mu Burundi yose arajya gusenga uno munsi tuve ngahari itararenga barafata amadini amwe amwe bibaza ko ari yakomeye gusumba ayandi umva ko kabara karenganye ku madini akaba ariyo akora ibyo bisabisho. Ikindi cyagiye kiribonekeza ni ibikorane by'ubutajana ko ngira ngo babikoranyira gashika kabiri ku mwaka bakamara iyinga bataye imirimo ya leta bataye akazi bajejwe igihugu kigahagarara ngo bari gusenga. Ibyo rero umukuru w'igihugu asaba biteye kubiri nibwirizwa shingiro n'ayandi mabwirizwa y'igihugu kuko ntago hata umunyagihugu uwari we wese ngo yemere ikiniki niki ngo yemere Imana canke yemere ikindi cari co cosi. Icyo kiraba umuntu uwari we wese umuntu wamenya ico yemera.
Leonardo Nyangoma ahanura ko ivyo gusengera ku kazi vyo hagarara abantu bakaja gusengera mu bibanza bisanzwe vyagenewe kwambarizwa mu Imana.
Hari ababigenewe banavyize banavyigiye muri abo hari abapastori hari abasaseridote ba Ekleziya Katolika bita abapatiri hari abashehe b'abayisilamu hari n'abandi. Abo rero nabareke ari bo bakora igico gikorwa cyo gusengesha abayoboke babo abategetsi bakirinda guhunyanga ibwirizwa shingiro imbona nk'ubone kuko ibwirizwa shingiro riratomora neza yuko leta y'u Burundi atamadini yegamiye bavuga mu gifaransa ngo c'est un état laïque leta y'iwacu nta dini yegamiye nico gituma ku kazi ka leta ndetse ku kazi akariko kose ibyo byo gusenga byo hagarikwa bigahagarikwa bigusengera ku kazi kuko hari bibanza abantu basengeramwo bambarizamwo imana.
Leonardo Nyangoma yaganiriye na bagenzi bacu bo kuri radio RPA. Ingingo ya mbere y'ibwirizwa nshingiro ryo ku itariki indwi ruheshi umwaka wa 2018 ivuga ngo Uburundi ni Repubulika imwe rudende yishirikizana itegamiye idini na rimwe ishingiye ku ntwaro rusangi yubahiriza ubudasa mu vyerekeye amoko n'amadini. Ibiharuro vyavuye muri rusansuma yeruka mu Burundi mu mwaka wa 2018 vyerekana ko mu Burundi hakiri abantu bagisenga kw'abarundi basenga imbere y'umuzo w'abazungu hamwe n'abadasenga na hamwe abo bose bashika ku bice bitandatu kw'ijana. Aha ni ikiganiro ku isoko cuno munsi kigarukiye Zawadi Grace nariko ndakibashikiriza nkaba ndabike banuye naho utaha
cari ikiganiro ku isoko.